Tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aha Washington DC muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho muratwumva atankumanzi kuri FM zitandukanye ku isi hose twi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook Instagram Twitter na YouTube ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kunshuro ya mbere Burundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu ubwo bwato bwitwa MV Musumba A canke rimwe amazi ya mbere bwagiyemo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane higenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatanu buvaho bwakorewe muri commune Kabezi Mbujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nkuko tubibwirwa n'abari mu ishamwe ryakoresheje ubwo bwato muri isanga ino munsi twabatumiriye Elvis Hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika uhere imigambi itandukanye yabwo rero arayizi Elvis Hatungimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya MV Musumba A
Murakoze Diane nahazwe murakoze cyane
nuko rero uratutwara gato kuva ubwato MV Musumba rimwe canke MV Musumba A mwabwise mu Gifaransa mushize ko A bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari
ubwo bwato bwatanguye kwiyumvirwa mu 2019 2022 niho biyumvirwa mu nyuma bagerageza kubishira mu ngiro ya tubishyira mu ngiro abarimo ibintu byo gutuma ko ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muraje mu 2020 na kya kiza COVID-19 byari byoroshe tuca dutangura kubwubaka mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu ubu rero akaba ariho dushoboye gushira mu mazi.
Umuntu atarabona ubwato Musumba MV turamutumiye aje kuri ubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu aburabe twashize ko video twabihawe uruhusha n'abanyene bwo ariko Elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati Musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute
ubwato MV Musumba A burera buriko ikimenyetso buranditse ko MV Musumba A nkuko eje kubivuga bukagira na couleur ya gris ko nabivuga hama ni ubwato bunini cyane ni ubwato bunini ugereranije n'ubwato na animata dufite ngaha ku kiyaga cya Tanganyika. N'ubwato buzaba bufite ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana birenga 1,600 atari gushika nko 1,800. Murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije. Cyo kwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramo ibidandazwa ngaha ku kiyaga cya Tanganyika.
Nuko reka ndaza kugaruka gato ndakubaze ibindi bitandukanye ku kungene wobandanye tugenekeraniriza ubwo bwato, ariko kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise utubazo bakubaza. Turahera kuri Richard. Richard, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherereye Garisha?
Ni mu cyaha cya Bujumbura.
Akabazo kawe ku bwato MV Musumba A.
Yamaze umutumire. Ubu bwato bujya ko twabonye bya bitanga ujya mu kiyaga buzotanga utanga gukora ubu cyangwa bacyagira esera cyapima.
Urakoze, ugira umunsi mwiza. Akabazo ka Richard Elvis.
Murakoze cyane Richard, ndagukengurukiye cyane ku kibazo mubajije. Ubwato bwaragiye mu mazi n'ibyo, ariko ntiburatangura gukora, ariko vuba cyane buratangura gukora kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa. Harimo ibintu byinshi, harimo amashuranse, harimo amasertifika atandukanye. Mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire. Ndizera neza yuko vuba cyane, vuba ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa na kiyaga cya Tanganyika.
Urakoze cyane. Twakire na Eloge. Eloge, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo,
ikaze Eloge, uherereye he? Akabazo kawe kwa Elvis wo mu bwato MV Musumba A.
Kibazo cya mbere naganda mubaze. Ubu bwato buzaba bwerekeye kujya muri East Africa cyangwa buzogenda no mu bindi bihugu. Akabazo ka kabiri, ni byiza kandi birahimbaye ko na mu Burundi turafite ubwato twikoreye. Niye migambi projet d'extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneka n'izindi moyede de plasma ntabwo ayeriyene nayo nyine ikore ubikoresha nyine twe nyine twiguriye mu Burundi tutayinze gutira nco n'ikindi kibazo nari nshise.
Yego, urakoze, ugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe.
Yego. Elvis, utubazo twa Eloge i Bujumbura.
Ndagushimiye cyane Eloge. Ubajije ikibazo cyiza cyane, ubaza yuko ubu bwato bwakorera muri East Africa cyangwa ibindi bihugu bushobora gukoreramo. Nagira ntangure ntange umuco gatoyi, kuko ubwato ni bukorera mu mazi. Bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga Tanganyika. Buzokorera na cyane cyane mu bihugu ikiyaga Tanganyika, urabye u Burundi, ukaraba na Tanzania, ukaraba na RDC na Zambia. Nibaza yuko ari byo bihugu biri hize handira Tanganyika. Ubwo bwato niho buzokorera. Ariko hejuru yuko bukorera ngaho, murazi yuko ibyo bihugu bifite amapo. Navuga yuko ayo mapo arabikugira ibivuko, arabikugira ibice bitanga ayo marchandise mu bindi bihugu byegereye. Bisigura ko ibidandazwa bivuye muri Zambia, ibidandazwa bivuye muri Republic Democratic du Congo, bishitse ibujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva ko ibidandazwa bishobora kuva ibujumbura kaduga mu Rwanda ikagenda mu Buganda bigiye n'amakamyo nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane ukwagura igisagara cya kivuko cya Bujumbura ego
akabazo kakari
ama kubijanye n'ibintu bya projet d'extension twebwe gushubunya ngaha ku kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ngaha ku kivuko cya Bujumbura nta ngenzi nyinshi zihari zigenda mu bihugu Zambia muri Republic Democratic du Congo mu Tanzania baciye mu mazi nagira ndabamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato novuga buri mix buzaba butwara abantu bwongere butware ibidandaza ariko ico buzotwara nyamukuru ni ibidandaza kugira yuko n'umuntu azakeneye kuja muri Zambia akeneye kuja muri Tanzania cyane cyane kuri Kigoma turashaka kumufasha muri ubwo buryo ico nkaba nibaza yuko hari ibibanza byiza biteguwe muri buno bwato kugira abantu bashobore kugenda bamewe neza gushika urugendo rwabo rurangije
urakoze cyane Elvis duce tugusaba turumva ijwi ry'imashini inyuma yawe rikunze ukayimutinga canke ukabura yizimije gatogera ntibigume bitugaruka ko uzobukoze twakire na Jean Mugisha ku yindi murongo wa telefone Jean Mugisha ikaze ku ijwi rya Amerika mwerega Mugisha
Zambia Rusaka.
Zambia Rusaka ngira ngo musumba izobashikira bukebuke. Akabazo kawe kwa Elvis.
Ya, huko ni cyana gomba, bodiso aho he kutona gomba mvuga huko.
Eh.
Yena gomba umutama nyene Elvis. Ngira igende iki gihugu cha Zambia ndakibaye mu madogi ngende bitari heza mu Burundi nino. Urabye rugendo dufata urugendo rwo kuva ino tukiye n'imodoka tugaca muri Tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine kandi ni urugendo rwa ruhiki iyi rero mu Burundi hari hasanzwe ubwato bwa Congo bwashobora kuzana abantu mu gabe benshi baca mu Kinyegero bakava aho bita Impurungu Zambia bakaca baca muri Congo bakurukira ubwira kenshi baca bajya bukira mu Kibitoki niho baca bajya bukirumba Kinyegero ntibari ibintu byemewe n'amategeko rero buko cya Bujumba jena hakiye muri hari deni BDF naho nyine twadariza kiyo mategeko desi nzi ko waba kusuruhusha tumi abantu ko bafata ingendo za Zambia mu Burundi nagomba ndavuye ko ngira niburi buri ku munsi abantu babarenga nka 1000 bafata urugendo rwa Zambia no mu Burundi era abantu sinzi ko baba barabindiye ko bagasaba uruhusha ko twara abantu kuko ni benshi ni njye barenga nk'igihumbi ku munsi bagiriginjije yego rero niteka kuri twebwe ahubwo kuri urugendo twaba dufata dukaca Tanzania n'ahantu hagoye urara mu mashyamba mubwirara muragenda si urugendo w'isefu muri make rero nashaka aduha umuco hama ndanakeze n'igihugu cy'u Burundi kuko niteka ngira twatewe
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia mbe uri muri Lusaka
ndisante nyine mu Lusaka
bi urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia
okay
namwe ego Elvis akabazo ko muri Lusaka Zambia arakumva
murakoze cyane twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku ngenzi iza ngaha ibujumbura zija mu bihugu duhana ihano bibe na ikiga cya Tanganyika ni nacyo gituma twashyizemo icyo gisata cyo kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko mu gisata cunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyage yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsuli nimba ari mu ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagenda mumenyeshe yuko twe natuza dufise ama autorisation impusha zikwiye kugira dushobore gutunguruza abo izo ngenzi ego aho rero ni umutekanya cyane ariko hejuru y'ibyo onya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko rero twatabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga ca Tanganyika yuko twebwe turi inkora iruguruye tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko y'urugendo tuzoheza impusha tuzoba tuzifite murakoze
urakoze Elvis kuri uwo muco uri kuratanga twakire na Emmanuel ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ndi I Kigali mu Rwanda
kaze muri isangano twagutumiriyemo umwe mu bazi umugambi wabyaye MV Musumba A
tabazo nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bizabasaba gukora kuba gukorera mu Burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga
urakoze Emmanuel Kigali mu Rwanda gwe rumutse mwizuri indiririnyo sho ku radio
murakoze cyane
Elvis ndagusubije micro ni jump
yego Emmanuel murakoze cyane kuri ico kibazo ni kibazo cy'inkora mutima ni kibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana leta mu migambi yayo ico no kwita projet prioritaire harimo yuko twoteza imbere ikiyaga ca Tanganyika bisigura ko umuntu uwo ari we wese adanye umugambi uguteza imbere igihugu biciye mu kiyaga ca Tanganyika mu biravye no kuri rubuga rwa ADB nashaka kubona yuko le transport la kiste iri mu ma secteur prioritaire leta ishiri imbere ubwato ni ubwo bagwije tumba nkuko n'undi mugwiza tunga wese yoza akagira ama investisma mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ikubera impambano rero nkaba nibaza yuko abagwiza tunga prive ku kijano ivyokoroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashizeko priorite cane gose
ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita ga pourcentage na gatonya ibifisemo ga Elvis
ubwato ni ubw'umugwiza tunga asanzwe ari afite n'andi masosiyete ngaha I Burundi amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe Musumba Holding iyi Musumba Holding irimo amasosiyete menshi ya y'umuntu yitwa Mugwiza Tunga yitwa Uwiragiye François rero ubwato ni bw'Umugwiza Tunga yitwa Uwiragiye François ka buri muri iryo muri yo huriyo ya en masociete yiwiwe biri muri musumba ordering
murakoze koze kuduha umuco twakire na mal sindiko nimba mvuga mvuze izina ryawe nabi uranyihanganira ko niko bambwe muhinga bw'ivyuma mal ikaze kujuga amerika eh witwa mal
mora marke
oh marke
marke yuri
marke yuri kwerere hega marke
zambia
rusaka nkabambisha canke wowe uri mukindi gisagara
rusaka muri kaje bita mutendere east
akabazo kawe kwa Elvis
manje kwa mutumire
yarakumva
akabazo fisemba z'umutumire ntitwazo dushika tubiri bwa mbere no bwati uburundi kigo cy'uburundi cyateye intambwe biteka ku gihugu no kubakibamo akabazo kanje fise naka akenshi cyakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku gitoro gikunze guca mu mabarabara ugasanga cateje ese cyo bakigiye guca mu kiyaga Tanganyika kigashyika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga amazi n'abaho bitero bishobora guca bimeze gute akandi kabazo kagira kabiri mbeni kubera iki igisata cyangwa umugore atunga yipfuje gukora ikintu kinyako gusumba icyo leta yoba yasizemo imitahe naze nka karorero barigeze kuvuga ko Burundi bwipfu bwari bushaka kugura indege ufatikanije n'ishyirahamwe Sabonoro n'irindi shyirahamwe hamwe na leta ariko byaratebye ariko iby'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba icyo leta iba yasizemo kuboko hoho ni kubera iki akandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza batwara ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko ni ibihe bintu bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azoba akwije ibisabwa n'amategeko nibyo bipapuro duhabwa na migratio hariho ibindi bipapuro biba bisabwa cyangwa murakoze cyane
urakoze Marc ngaho muri Zambia
Okay, murakoze namwe.
Elvis urumva ko ufise ibibazo byinshi bivuye muri Zambia ngira biteze byinshi kuri Musumba, MV Musumba A.
Tajiga abafia benshi.
Mu mwishuri.
Hari ibidandazwa byinshi. Mwumvise ko hari n'abantu benshi bidetasa. Kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu normal kandi byumvikana.
Yego, akaba utubazo twibereye.
Nshimire cyane, Yuri Marc. Ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe na cyane cyane ku kibazo cy'uwiwe areje ko avuga yuko donc ino byaba bizatunga binyaruka gusomba ibyo leta iba yashyizemo imitahe aho jewe mutumire wanyu nibaza yuko yaba harimo uvugira leta aho onya nibaza yuko yaba ashobora kuronka ikintu ashaka kwishyura kuri isho
nta cyo ishure ibikwerekeye
ego yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane intambwe izofasha ababa mu gihugu n'ababa hirya y'igihugu bakeneye koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo ibyo nibyo cyane rwose uravye yo transport yo mu mabarabara ibyo nigenda ukaraba na transport mu mazi ibyo nigenda cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu byinshi mu mwanya uraje nka nk'ubwato dufate ufise nka ushaka gutwara nk'amatoni nk'akaroro nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga urashaka gutwara ibintu byo twawe n'amakamyo mirongo itanu ugaca mwibaza muti mbega none amakamyo mirongo itanu ingene ushobora kuyamanajinga kugira harimo ibintu byinshi ingendo amakamyo afata imisozi aduga baca bumva ibyo bita amortissement ingene bica bigenda baca bumva combien de camions il faut amakamyo angahe abakenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni 15 baca bumva icyo bita rotation mbega si se ikamyo 20 canke 10 kugira ibyo bidandazwa byanjye nze ndabikure iyo biva binshikira bizogira amahotasiyo angahe uzorungika ibyo kamyo zawe 10 uzirungike inshuro 5 mucamwumva onivo ya konsomasi mukumva n'ibyo bindi nababwiye bya amortisma amakeste ho shange biki mucamwumva yuko bica bituma rero cy'ibyo bidandaza nukubwa yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri kuntoyi
hama kukabaza kugira ngo twihute mu kwishura kugira ngo tugerageze gufata ibibazo bya benshi ni benshi baturindiriye uzura uravunagura
isigura yuko ibyo bidandaza bice bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusumba ugereranyije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacicishije mu ibarabara murakoze
hama kukabaza nakoka ibyangombwa bavuze ati n'abantu bazokenera ibyangombwa kugendera muri ubwo bwato ibyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri MV musumba ani nk'ivya
ibyangombwa ni bagahubwize mu gihugu uje mu kindi birasaba yuko ufise ibyangombwa ngazale document de voyage ikayizana n'igihugu n'amasezerano cy'imigenderanire igihugu isangiye n'ikindi hama ufite document de voyage ukaza bakagushyira ko nimba ari visa nimba ari ibintu nk'ibyo
mbega ndakubazega mbe Elvis muri MV musumba a mumeze gute murafise abazo bafashe ivyo bikorwa vyose abazo bari mu bwato batanga utufungurwa bagira iki bavuga bako abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ivyo bintu bose
yego cyane barategekanije
urakoze twakire na Ghana ku yindi murongo wa telefone Ghana ikaze Ghana uratwumva uratwumva kuri telefone ga kana gana muhinga bw'ivyuma sinzi izina bariko arambwiye ko ari
ndabumva ni kana ntabwo ari gana
ni kana urantunga bambariye gana byari byantangaje na Jewe akaherehe ga kana
ya ndi mu gisagara cha Goma muri Kongo
Goma haravugwa make
na meza turashima
akabazo kawuvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumire ishure avunagura wihute rero ubaze kana
no manda kubashimira byimba mutima n'intambwe ku Burundi n'intambwe ndetse no mana no kubanyamahanga bumva Burundi akabazo kanze kambere musumba turashaka kumenya ndi mujaga Tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wa wiyumvira bwa mbere akona akabazo ka mbere mugenzi ubonekeza ishikagurika ry'ibarabara rya Bujumbura ya Rumonge muri Kanya nde musumba yubitegekanya gupakira abantu ibakora kubivuga cha Bujumbura ibashira mu ntara za Rumonge n'amakamba akabazo ka kagira gatatu nako ka nyuma bavuze yuko bazopakira bafite ibyangombwa mbe mu ntango uwo musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi cyayo ikimwigeragezwa mbega nimba niyatangura itegekanya gutangurira hehe mu bivuko bigize mu bivuko Burundi buhurira ko n'ibindi bihugu bica mu cyaga Tanganyika murakoze ndabindi byatanisha
ariko kana ikibazo cha mwitambire ndagihindukiza kuko wabajije ngo hari habuziki yakubwiye ko hari bibaza adashobora guterura umuntu bo bari numvira uyu mugambi barakoza ahubwo ndamubaza uyu mugambi icatumye muyumvira n'icari unkundira akabazo kawe ka nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize nakakiwanje urakoze kana muri Goma
Ego murakoze.
Ego Elvis akabazo kambere ndagasubirije. Ni giki inkuru umwana isubira inyuma tubwiye ivya musumba ryari vyatanguye kwiyumvirwa mu 2019. Ariko none ni giki niyahembarutso vyagenze gute ngo muvyuke banye no mugambi banye n'icyumviro muti turakwiye kuvyara akana kakato. Canke urwana runini kuko nabonye ari runini.
Eh. Murakoze cyane dia.
Mhm.
Nagira ndababwira yuko ibikintu cyose kiragira aho giherera naho giherera umugambi twebwe aho twawimbiye naho twaboneye canke tukaba konse yuko ico kintu gikenewe ego ama aho tuzokorera ngiriye ko kibazo yarabajije ati mega muzokorera hehe twe tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru Okay, that's a tongue. Mhm. Iki vuko cha Murungu mu kihugu cha Zambia, Kigoma mu gihugu cha Tanzania, Kalundu mu gihugu cha Republic Democratic du Congo, Kalemi mu gihugu cha Republic Democratic du Congo.
Mhm.
Ariko umugambi uko two uvumura rumonge canke nyazalaka.
Mhm.
Ko arubutubwiye ngira ngo nabo nyereza tuyumvire cyayo uko twoshobora kubishira mu ngiro murakoze
urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera rwa mbere na mbere
gushika unyamukubanza tukabangira
Hanyuma ngarutse kuri kakabazo kambe numva nkifise inyota ari haho utashikiye wavuze ati igihe cyose umugambi uyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari igihe uvuga ati ndavyutse ngiye kukiyaga nshaka guja hariya ndabona nicaho ikintu ca mbere cabasunitse hambavuye kuvuga ngo birakenewe hari indi kintu cabasunitse hari impano mufise muri mwebwe mwumva mukunda mu vyubwato hari kindi kintu ca kabiri canke ca mbere cabasunitse mu kavyuka umunsi umwe muti dutegerezwa kubona umugambi w'ubwato ukorewe mu Burundi
ego ico kibazo niyo ko jewe nka jewe congora kwishura ariko kula question form mu misi z'amashobora gutumira nk'umu amateur washobora gufinansa ico gikorwa gutanga uburyo bw'ico gikorwa ni adayi uko yoba hagaze neza kugira ashobore kukibishura neza
nuko twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefoni ni Norbert ikaze ku jiga Amerika ego turakomeye uherere hega Norbert
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwanda mu Rwanda no aho yoga
mu Buganda muri Uganda
ibu yoga
sabwe
mu Rwanda aho yoga
uri mu Rwanda canke
mu Rwanda
mu Rwanda akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
mbere na mbere twanze tumushimire kandi byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se nge mwibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu ni rihe suzuma ribanza gukoreshwa kugira ngo iyo mitwarire yajyamo ikindi kibazo cya kabiri nkibaza ni se ubwato bushobora wenda kumara imyaka ingahe n'urugero wenda ni icumi wenda icya gatatu nkibaza ni se ubwato mu kubukora hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko yenda umuntu ashobora gutumiza imodoka
urakoze ugire umunsi mwiza
yego
utubazo twa Norbert Elvis
Norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere y'uko ubwato bugenda ego cyane amasuzuma aba
kuva mugitangura kubwubaka kuko hariho abahinga babijeje ari bisata bijeje hariho igisata cha autorite maritime kiringa igujumbura na muri igihugu cacu icyo gisata giteza ku inspect kusuzuma ku etat par etat ku rugendo rwo gose ingene inyubako ziriko ziragenda ingene ibikoresho mushirako ingene bimeze ingene biri certifié ushika naganda bamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka nazo nyine n'amazu abafise abazikontrola ngati kintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira tushira mu mazi hama tukaca twiyumvira yuko tugira tugende oya aba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubu unya tukiri kumwe kugira bashobora amasuzuma akwiye ego hama ya bajije umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi arashaka kubwubaka
oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri MV ngumavuga ngo MV musumba a gubatswe nabandi
MV musumba a ni umugambi w'umurundi
umugambi ni umurundi ababwubatse
ababwubatse ni expertise yo hanze
expert nta murundi arimo yashize kwa gatoke mu kubwubaka gusakara
barimo barimo mugabo nobwa yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu engineer akabaho ushako amatafari akabaho abavoma akabaho ariko nabamenyesha yuko le poste clé zaba zifishwe na expertise importe kubera ngaho iburundi wacu atari twari dufishe
ego nimba atari banga abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyahe bihugu
hariho abava mu gihugu kibanye ca Congo amaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca Kivu hariho abava mu gihugu hariho expertise muri Kenya no expertise zo mu Buhindi n'ahandi handi henshi muri Peiba
ego hanyuma muri muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa civyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urugo ruganda muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
no tuze urugero nibaza ko noheza afatira muri rusange kuko mumbaje nk'urugero aje noheza ndababwira ati 80% abarundi parce que umuntu niwe yashize mu mutahe
bakoze ibyahe bikorwa hambavu y'umutahe ibikorwa bwego nyavyo kuvuga gatafari ndashitse ko nimba kajako navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa tuvyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato ni nk'ivyana
nawe bantu hanze baherekezwa n'abarundi
wo tubwira nka bimwe mu bikorwa
ndasudire hariho abarundi baherekeza mu bintu byinshi mu maposte menshi abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uri kurakora umugambi harajamo n'ukwigisha kuko ubwo bushobozi dukura hanze n'itoka amata bukura hanze igihe cyose nkira yuko ni ku nyungu turi ko arubaka kandi no ku nyungu
inyungu za twese nturaheza kwishura akabazo ka Norbert Elvis unkundire ndamuciremo gato nce njaniranya n'uwitwa Theophile ziri kinoza yatwandikiye kuri Facebook kuko bisa nk'ibyo yejeje kwishura ati none hari amakuru avugwa yuko bwo babwarubatwe cyane gose n'umukongomani ngo usanzwe yanditse mu Kinyarwanda ukora amato ya Etablissement Silimu yitwa Emmanuel ngo yakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga Elve
niyo
no kurakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato harya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe cyo kubaho imyaka ingahe
montando ubwato sindi uko muhora mutembera kuri kibuko cha Bujumbura
ndaheruka ke mbere ya bibiri ndaheruka yaraheze imyaka mbwawo ndahazi nara mucungara yaho ndahazi
cyane kalimye muzosanga aho ubwato bwakozwe igihe abazungu bari bakinga muri Democratic Congo buracakora
yego
rero imodoka iyo uriko urayitwara ukayigira anseke neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi ngene bica bigenda nizo nico kimwe twese turizera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba
ukagira
igihe kirekire
ngarutse kuri Norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho nakutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu Burundi bwakorewe byose ku butaka bw'u Burundi muri Kabezi ku butaka bwa Kabezi canke hariho twavuye hanze tumaze gukogwa
aho rwose bwakorewe mu Kabezi gusa ivyuma nibyo byavuye hanze
urakoze
kandi icyuma cya mbere cateranijwe mu Kabezi muri mu ntara ya Bujumbura
urakoze tutse twakirana Leonard ikaze ku jugi ya Amerika no muri isanga
ni murakoze
werega Leon
merereye mu ntara ya Ngozi aho bita muri komine Tanga
muri komine Tanga ndahabona akabazo kawe kwa Elvis twagutumiriye
akabazo kawe nshya kwa mutumire bwa mbere ndamuramukije
arakumva
ndabaramukije cyane
hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute kabatwa kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenegwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingenzi
ushaka kuvuga nka hanze uri mu bwato ugafungura ukanwa akantu ukaryama ukagira iki
Ikabazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga ko bagira isangare ikabazo twanjye twari utwo murakoze
urakoze cyane Leonard ngaho Ingozi
Ego
namu murakoze kwijuya
Amerika.
Ego Elvis mwishuru vunagwe kwera hariho benshi baturindiriye ku muyongo wa telefone shaka guha mahigwe bakabaza.
Nashimiye ubaje kibazo. Ubwato buzoshora gutwara hejuru y'ibidandazwa. Buzoshora gutwara abantu bashika ijana. Barenge kubasanzwe gukoramo. Ama ubwato yabaje ko ubwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko cagifata n'ababwira ca autorité maritime autorité ferroviaire bashobora kureka ubwato ngo butembere budafise ico navuga système de sécurité ikindi kibazo yabajije ni kibazo
yabajije ngo abantu ngo ubwato buzaba bufise ivyankenerwa byose umuntu akenera hamwe uja mu idushu koga ukaryama ukanwa ukafungura
murakoze cyane ego cyane harimo amashambwe harimo aho baryama hariho aho bicara ariho aho baje muri douche byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ibyo akenera birimo mu bwato
hariho ubwato usangwa bwubatse ku buryo bwa kijambere aho uravuze ko indani umuntu adoshora kuryama akiyoga agafata akantu ku kabaraza kago sinzi ko vyitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda
ego cyane
eh kurakoze Madiba ikaze kujugira Amerika dusangira ikiyago
ndageze muri we
eh uhererega Madiba
muri
Zambia eh akabazo kawo
yese ubaze subinishaka kubazo mutumiye umvise kwaro gato buroba gutwara abantu n'ibintu kagomba kumenya simbe mwabo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hari nkaje kwati hari ho amakaro gusa ngavuga ati arafite igituro kanaka mu gihugu cya kinaka mu gihugu kinaka ingendo bo babateguye gute icyo ni cya mbere
ngo gute sintawe akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu bazi ko Tanganyika kigizwe n'ibihugu bine ingendo batse uba bateguye gute dufate ati irova mu Burundi iki hagara Tanzania cyangwa idanguri Zambia cyangwa baruvuga nk'ati ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu kiniki
ako kabazo yakisho yaravuga yuko yakisho yaravuga yuko ibihugu bazoza baracamo naho abategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu ko
ikibazo cya kabiri usanzwe tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi kenshi usanga hariho burya bwato buto buto nk'utumari yine usanga twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisite two kurokora abantu ubwo bwato bwo budufite tujya twata dutoze
murakoze ubwira umunsi mwiza muri Zambia Madiba
ego murakoze
ego akabazo ka Madiba muri Zambia Elvis
nagira mu bisanzwe byo najishuye
kutwato dutonya
uko ibyonya biri muri imwe za security nababwira
okay donc utwo twato tuzatuhari Elvis uratwumva
kandi ndagumva ndagategera
utwo twato duto tuherekeza rujya rwato runini tuzatuhari
afite no twato bashya indani hama anka bashaka kugira akabaritwa tubafasha kugira utwo turategekanijwe
ego urakoze hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi ntiyamayorohewe ngo birerade intambamyi umva uwo ushobora kusabikaniriza abakumva kuri no saha mwahuye ahanini zari nkizahe kuva muciyumvira MV Musumba a gushika mushikane iyo mbanyi yanyu
intambara ni hizibura nk'uko muheje kwivuga intambara hari izo umuntu abonye ashikanye ibikorwa avuga ati no kugira ngo ukadibagira mbwa intambara ni hizibura ariko kwabwira ngo intambara twahuye n'izi jahari ariko nibaza ko nta inzwara ishobora gufasha
abatwumviriza hanyuma nimba atari ibanga hari utubazo tubaza rega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
ndabuko ikibazo nk'icyo abanyoni adahita twacu kibangira ko gatoye
nibyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi iri imbere maze gutangura guca gukora ingendo kugira twumve ibavu mwavunitse ubwira ka bebe kanyu kaboneke urakoze twakire Elias ikaze ku jugi Amerika
ego murakoze cyane
uvunagure mu kubaza ko yadusigaranye iminota mikenya
Yego.
Uherereye he Gairi?
Yego uherereye mu Kayanza muri komine Matongo kandi banze gushima ukuntu mwaba mutwakiri.
Eh urakoze. Eh ni ryambere tugukomera machine ikaze kujuga America niko twakira abantu iyo twakiri ubwambere.
Yego nange murakoze cyane.
Eh yakoze Nadia taha niwe yagushize ko kubunongo.
Yego no nyine no kuri akoze.
Akabazo kawe.
Akabazo kanje. Na akaku ubwo bwato bwo bwarakorewe ngaha mu Burundi. Mbega nagira bumbarizo mutumire mbega bwo mbere yuko babushira mu kiyaga baba barabukoreye baba barabusuzumye kugira ngo be bukwije inyene bya ngombwa ko mbona ubwato bwishi bukunda kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangare.
Eriatskora ari ubwa mbere tukwakiriye si sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza biragutugura kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis Elias n'ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka sivyo reka mwishure wihuse ndazi ko ari wishuye ako kabazo kiwe
nagira Elias ndamusubire mu gato ndamubwire yuko kuva ubwato butangura kubaka hariho abahinga babijejwe bagwa bikurikirana kumwanya ushika aho tubusha mu mazi ego niwe uko no bigeza nkongaho
ego birakwiye
mu buryo buvunaguye
ego deka subire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira bara uko risa uratujana indani uratubwira ati hazo hari aho baryama ho bogira bafungurira ariko abakorayo bamwebwe mwiyumvira umugambi nawo muzokora navyo hagufi na hagufi ikintu cy'ubwato ni kintu urumva buribira uko biri kose hariho ubwato twamatwumva twagize insanga ya mushinwa hehe hehe kandi byitwa ko byakuriye mu bihugu bimenyerewe cyane muri ivyo bintu amahugurwa mu fisega Elvis arakwiye.
Kwa hivyo tukibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye nagiye yuko twahamagaye abantu benshi bahantu hatandukanye bakaduha ubumenyi bwabo aho hose kwari kugira twirinde amasanganya nk'ayo oya nababwiye yuko hariho amamezire da sekirite dufise aho hose tuvugira ati tugerageze amasanganya nk'ayo umenya tuyevite tuyagabanye ico ntushobora kubishura nuko wumva yuko rero muvuga muti bavuze bati n'ubwato bwo mu bihugu bya Buraya bya ushobora kwirira ariko twibaza yuko ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ibyo bintu kuko ibyo byose z'umuyemvisitere rushaka kuyemvisha uvuga ngo ndiko nayemvisitira ku bwato buzota bw'ibiri
oya ku mahugurwa nabaza kuri ku mahugurwa guhugurwa mu buryo butandukanye ni ikintu gisa nka gishasha turazi twatwe dutonya two mu rumonge na hehe amahugurwa
ahubwo amahugurwa aguma akenewe cyane n'ubunya byakeneye kuko bavuga yuko mu Gifaransa bavuga ati l'homme normal attend jusqu'à la mort ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma yiga aguma yiga
birumvikana hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto n'utugengo ruzova ha rugende hari ariko mutegekanya ko amafaranga make ya nyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu marundi kumuntu
ito hariho abajejwe nko kugira ama strategy murazi yuko entreprise yose ikaza kuba baragira strategy commerciale baragira hama kagira igihe bakayishyira ahabona bakavuga ati tarife niyi donc igihe turashika kuri iyo ntambwe mugani bazayikuvuga cyane bazotwitura bazobimenyeshwa
yego haruitwa Niyonzima Krurina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakuye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo nabandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu camatanubuki societe yanyu yitwa Musumba Cargo murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukoregwamo ubwato
twebwe uruganda turafise aho donc agukorera ubwato hama ndanabamenyesha yuko ubu si ubwato bwa mbere dukoze
n'ubwatanga
dukoze ngo tuje duhagarikira ngaho vuba turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa twizera yuko kugira umva n'uruganda ruzoba ruriko rurakora rubandanya rukora nizera yuko abazodusaba expertise abaribo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura hama bakaronka inyishu itomoye
ego ubwato uko bwitwa ni Musumba a MV Musumba BMV ni kuvuga ikiga mu mpunyapfunyo yayo MV ni moto canke ni
ah bayita moteur vertical
moteur
moteur vertical
ego
mwarashize
ko akarimwe a ni seri ya mbere hadoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita Musumba ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzogende muratororokanya urutonde
ego cyane mwabitahuye cyane gose yashize ko igiharuro kimwe hanyuma tuzoshira ko igiharuro kabiri ego tubandanye
mubandanye nuko rero tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti byakunze kurakora neho namo amatelefone atakoshobeye ko tubatora ariko naco tubatumire kongera kucumva kuwezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com ntiraheretse kuri muno butumwa bwa Ndayishimiye Valentino ati kubukora n'ikima ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakazama butamaze na kabiri iki kibazo mwocesha kwiki kuri Valentino ga Elvis
arwo ndamushimiye cyane Valentin nibaza yuko iyo onya ni nkurugohe atuvuniye ariko arikuvuniye natwe twifite ku mutima twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubwo na n'ubushobozi bwabo
amatoni
muratubwiye ntagira amakenga ntagira amakenga nta kurenza nta ya
yego urakoze cyane imbere ko tugusezera udusubize gato indani mu bwato apana inyuma yaho imbere hari ivyumba bingahe muri Musumba muri MV Musumba hari ivyumba bingahe vy'abantu
arashaka kwicara abantu ijana hari ivyumba bishika kuri 13
ivyo vyumba 13 bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamo bangahe kurakoze cyane Elvis, reka ndagushimire cyane gose ko nawe meye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri buno bwato MV Musumba nkibutsa yuko Elvis atunga imana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranira na hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kukwikora ko kwindi migambi itandukanye cankuza kutubwiraho ubwo bwato buzoba bugeze uzotugamburukire nko kwabikoze no munsi
Murakoze cyane Diana.
Ego, nuko kuri micro mwari kumwe na Jewe Diana, ni nahazwe ni Jewe nabateguriye. Nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa MV Musumba A, ni ubwato urundi bwaronse kunturo ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavumvise ko mubabukoze harimo abarundi nabandi bahinga mva makungu. Tubashimire komandanya kutwumviriza no kuba mwumvirije kino kiganiro. Rero bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma ya Linadia Taha na ingenieur Cornelius ahanje turongera saa 12 makurazo bagezweho mu kareke ibiyaga bigari vya